muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Nshuti zacu mwiriwe neza, ni Eugenia Mukankusi hongiye kubasuhuza ikaze makuru yacu yo kuri uyu mwanya. Murayakurikira kuri interinete kuri www.radioyacu.com no ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22 mu Burundi, kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Abarundi b'impunzi bivuriza ku ivuriro rya Rusenda bahangayikishijwe n'ubukene bw'amazi.
Biratugora uko twoga kubwiyomvo indwara zakorera zamazibonekeje hano kuri rivuriro. Aba nk'uyu mpfasoni yibarutse avuye kwoga mu ruzi mu isoko, inzira ziwe zishobora kwinjiramo indwara byoroshye.
Uwo ni umwe mu Barundi baba mu nkambi y'impunzi ya Rusenda mu ntara ya Kivu yepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inama mpuzamahanga mu karere k'ibiyaga bigari ICGLR mu myanzuro yayo yongeye gusaba imitwe yose y'inyeshyamba irwanira mu burasirazuba bwa Kongo gushyira intwaro hasi bwangu ntacyo igombye gusaba. Abarwana muri Sudani bazindutse barasana n'amabombe mu bice bimwe byo mu murwa mukuru Khartoum. Amakuru arambuye ni mu kanya gato. Amakuru yacu tuyahereye hirya no hino ku isi. Muri Sudani, ingabo z'igihugu n'umutwe witwara gisirikare wa RSF Rapid Support Forces baraye barwana ijoro ryakeye mu murwa mukuru Khartoum. Akajagari kandi kariyongera no mu ntara ya Darfur mu burengerazuba bw'igihugu. Fide Niyongabo yateguriye inkuru.
Ingwano hagati y'igisirikare cya leta n'inteko zayiyongoye ko yariyongeye inyuma y'uko agahengwe kari kahagarikiwe na Arabia Saudite na Leta Zunze Ubumwe za Amerika karangiye mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze. Mu ijoro ryo ku munsi w'Imana urangiye, ababa ku murwa mukuru Khartoum baratangaje ko ingwano ikomeye yabaye mu bisagara bitatu vyegeranye vya Khartoum, Omdurman na Bahri. Umwotsi waboneka uri kuraduga mu kirere mu bice bitari bike mu masaha ya kare yo kuri uyu wa mbere. Mohamed Saleh, umunyagihugu afise imyaka 37 aba mu gisagara cha Omdurman, avuga ko igice abamwo kiri hagati gisahugwa ku mugaragaro uko umunsi utashe ata n'umwe agerageza guhagarika ubwo busuma. Yavuze ko ivyo biba mu gihe ingwano hamwe n'ibibombe bibandanya kuraswa mu gice abamwo. Waled Adama aba mu gice kiri mu buseruko bw'umurwa mukuru Khartoum yavuze ko inteko ziyoyongoye kuri leta zigenzura ibice bitari bike vyo muri ako karere kandi ko zisahura ibintu byose zihambije. Yatangaje ko umuntu azibonera ku mugaragaro ziriko zirasahura imodoka, amafaranga, inzahabu n'ibindi ivyari byo byose bashobora kuronka. Yamara inteko ziyongoye kuri leta zivuga ko zikora ibishoboka kugira zikingira abanyagihugu. Ingwano muri Sudani imaze gukura mu zaba abantu barenga umuriyoni n'ibihumbi 200 mu gihe abagera ku bihumbi 400 bahungiye mu bihugu bibanye.
Tuve muri Sudani tujya muri Burkina Faso, aho guverinoma ivuga ko ubwicanyi bushamikiye ku ntambara y'imitwe y'iterabwoba nka Al-Qaeda na leta ya Kiyisilamu byirukanye mu ngo abaturage barenga miliyoni 2. Kuva mu 2019 biyongereyeho inshuro zirenga 200%. Ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu Oriane Itangishaka.
Ivyo vyaratumye bagira ibibazo vyo gufungura nabi kubera basize inyuma imirima n'ibitungwa vyabo bashigwa mu nkambi y'impunzi hagati mu gihugu. Ubwicanyi buva ku bitero vy'abagwanyi ba Al-Qaeda n'abo mu mugwi w'abaharanira leta ya Kiyisilamu bumaze gutuma igihugu ca Burkina Faso kiba kimwe mu birimwe abantu barenga ibice 200% bateshejwe ingo zabo kuva mu mwaka wa 2019. Ivyegeranyo vyatunganijwe na leta biravyerekana. Amashirahamwe y'abagira neza na leta biriko biragerageza kwitaho abo bantu, ariko nta buryo bukwiye buhari kandi abo bantu babandanya gukena ibintu bitari bike. ONU ivuga ko atani igice cy'amadolari imiliyoni 800 yasabwe n'amashirahamwe y'abagira neza yashoboye kuboneka. Imigwi ikurikiranira hafi ibiba muri Burkina Faso ivuga ko leta ifise mu minwe yacu ibice bidashika kuri 50% by'igihugu cyose. Umwe mu bashakashatsi bakuru b'ishirahamwe rikorera muri Maroc avuga ko umugwi wa Al-Qaeda n'uharanira leta ya Kiyisilamu vyigaruriye ibice binini by'igihugu. Mu kwezi kwa mbere niho leta ya Amerika yatangura kurungika kajugujugu zitwara imfashanyo y'ibifungurwa mu nkambi y'abataye ingo zabo.
Oriane Itangishaka na Fide Niyongabo, murakoze kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi. Ni kuri radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. turi no kuri YouTube na Facebook VOA Radio yacu. Mu kanya gato cyane na makuru y'ibiyaga bigari. Inama mpuzamahanga ku karere k'ibiyaga bigari ICGLR yongeye gusaba imitwe yose y'inyeshyamba irwanira mu burasirazuba bwa Kongo gushyira intwaro hasi vuba na bwangu nta kigombye gusaba. Uyu ni umwe mu myanzuro y'inama yahuje abategetsi b'ibihugu bigize iyi nama i Rwanda muri Angola mu mpera z'iki cyumweru. Temistokre Mutijima yasomye ibikubiye mu itangazo abategetsi basohoye bamaze gukora iyo nama adutegurira inkuru.
Iyi nama ya 10 idasanzwe yigaga ku bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo yatumijwe na bwana Joao Lorenzo, perezida wa Angola, uyoboye inama mpuzamahanga ku karere k'ibiyaga bigari akanaba umuhuza hagati y'ibihugu by'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wajyanwe n'umuryango w'umwe bwa Afurika. Ku bakuru b'ibihugu 12 bagombaga kwitabira inama, abayibonetsemo ni batatu gusa, naho abandi 9 bobohereje ababahagarariye. Abakuru b'ibihugu bitabiriye ni Félix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Faustin Archange Touadéra wa Repubulika ya Centrafrica, ndetse na Joao Manuel Lorenzo wa Angola ari nacyo gihugu cyakiriye inama. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yarahagarariwe na Minisitiri w'Intebe bwana Edouard Ngirente ari nawe waherukaga kumuhagararira Bujumbura mu nama yahuje abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ahigwaga n'ubundi ku bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Iyi nama y'abakuru b'ibihugu bigize ICGLR yasuzumye ibibazo bya politiki n'umutekano byugarije akarere k'ibiyaga bigari by'umwihariko ku burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo isaba ko imirwano yahagarara bwangu. Nkuko bikubiye mu itangazo basohoye, abakuru b'ibihugu bakiriye raporo ku ishyirwa mu ngiro ry'imyanzuro ya Rwanda n'iya Nairobi ku bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Aha bakaba bakanguriye impande zose bireba kuyishyira mu ngiro. By'umwihariko basabye umutwe wa M23 kwihutisha kuva mu turere wigaruriye no gushyira imbere gahunda yo kujya mu bigo byateganijwe. Inama y'abakuru b'ibihugu byo mu karere kandi yamaganye igikorwa cyari cyo cyose cy'imitwe ya M23, FDLR Foka, Red Tabara, ADF n'indi mitwe yitwaje intwaro cyo kongera kwisuganya igamije kugaba ibindi bitero. Aha bategetsi bo mu karere bakaba bongeye gushimangira ko iyo mitwe yose y'inyeshyamba irambika intwaro hasi hanyuma ikomoka mu bihugu by'amahanga igacyurwa iwabo nta yandi mananiza. Iyi nama yashimangiye imyanzuro yafatiwe mu nama idasanzwe ya 21 yahurije abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba i Bujumbura mu Burundi mu mpera z'ukwezi gushize kwa gatanu. Nkibutsa ko mu myanzuro yafatiwe muri iyi nama harimo ko abarwanyi ba M23 bajyanwa mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo, nubwo abategetsi bayitabiriye bagaragazaga kutumvikana ku kuba M23 yagira abayihagarariye mu itsinda rigomba kujya gusuzuma niba aho hantu hujuje ibisabwa byo kuba bahaba. Nibyo koko Veniste, aba bategetsi banashimye icyemezo cy'umuryango w'ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika SADC cyo kohereza umutwe wawo w'ingabo zihora ziteguye gutabara aho rukomeye nk'uburyo bwo gufasha muri gahunda zo kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Aba bakuru b'ibihugu banakanguriye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwihutisha gahunda yo kwambura intwaro no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze mu mitwe y'inyeshyamba, bavuze ko ariyo musingi wo gukemura burundu intambara zo mu burasirazuba bw'iki gihugu. Iyi nama y'abakuru b'ibihugu yashimangiye ko hakenewe byihutirwa isubukurwa ry'ibikorwa by'ubutabazi bigamije gucyura abavanywe mu byabo, ndetse Leta ya Kongo ikemera kwiyandikisha kuri lisiti z'itora kw'abatuye mu bice byahoze mu maboko ya M23. Inama yanasabye ko imihanda yakongera gufungurwa, inasaba imiryango ikora ibikorwa by'ubutabazi gufasha abavanywe mu byabo aho bari mu nkambi imbere mu gihugu. Inama y'abakuru b'ibihugu byo mu karere kandi yasabye ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga ba Angola, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, u Rwanda ndetse n'u Burundi babifashijwemo n'akanama ngenzuzi gahuriweho n'ibihugu kujya bahura mu buryo buhoraho. Inama zabo zikazajya zikurikirana aho ishyirwa mu ngiro ry'imyanzuro ya Rwanda ku kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo no kuzahura umubano w'ibihugu by'u Rwanda na Kongo rigeze.
Abarundi bivuriza ku ivuriro rya Rusenda muri Kivu y'Epfo bahangayikishijwe n'ubukene bw'amazi. Bamwe muri bo bavuga ko abarwaye bakoresha amazi y'umugezi wa Rusenda iyo banywa imiti muganga aba yabahaye. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira.
Ugeze kuri iri vuriro riri mu birometero bigera kuri 5 n'inkambi ya Rusenda icumbikiye impunzi z'abarundi, usanga bamwe mu bagwayi n'abagwaza bikoroye indobo z'amazi abandi nabo bamesera ndetse bagakarabira mu ruzi rwa Rusenda. Umugisha Emeline yavuye mu nkambi ya Rusenda mu mudugudu wa gatanu agwaje umwana w'uruhinja, avuga yuko iki kibazo cy'amazi kiri ku bitaro bya Rusenda gishobora gutuma bibasigwa n'indwara zituruka ku isuku rike.
Tega umwana aha kwa muganga nkajya kuvoma muri Rusenda kumesurirayo n'ikibazo kubera atamazi dufise ku ibombo. Eka natwe biratugora uko twoga kubwiyomvo indwara zakorera zamazi ibonekeje hano kuri rivuriro. Aba nk'uyu mupfasoni yibarutse avuye koga mu ruzi mu isoko, inzira ziwe zishobora kwinjiramo indwara byoroshe. Kumesura amarenje y'abana ni ikibazo, kunywa amazi yo mu mugezi atamuturimo naho nyene ni ikibazo.
Ntuzwe n'Imana Richard ni umugabo uri mu kigero cy'imyaka 45 y'amavuko, nawe agwaje umwana. Avuga yuko kugira ngo abone amazi meza yo guha umugwayi bimusaba gukora ibirometero bigera kuri 5 uvuye ku ivuriro ryo mu Rusenda.
Aho tuba nko ni mu nkambi ni ruguru, rero ugasanga abana bajya kuvomamo kuyogamwo, abandi bagiye yamesuriramwo, abandi ugasanga bajye kuyanyamwo. Umva nako tuvomeye nk'ino ino mu kubitaturi nepo y'inkambi mu Kibembe mu Abembe, urumva ko bice bisaba ko yaguye gute umucyafu wose uhukira hehe muri amazi nepo ugasanga niyo dusanze. Umva tugiye kuvoma amazi nibwa bucyafu mu bundi tuba tugiye gute kuvoma tuyishyira abagwayi n'imiti ubundi bakiduza n'imiti imiti yo kutubwira ngo baganga ko imiti igomba ihere imiti yo gushyira mu mazi. Urumva byo kuri ntiwagusaba ko yagute ngo dufaya cyane rwose.
Niyo nsaba Jeannette ni umubyeyi wabyariye kuri iri vuriro rya Rusenda, agaragaza yuko iki kibazo cy'ubukene bw'amazi ari ingorabahizi kuri bo kuko bakoresha amazi mabi.
Narahuye n'ikibazo kwa nyimara kwibaruka amazi ari kure kandi umuntu amaze kubyara nta ngufu bafite zo kugenda kuyazana mu Rusenda, banga no kunywa birazanye ikibazo. Ugasanga nyine ubucavu bubaye bwinshi ku mubiri w'umuntu kuko usanga aho amazi ari kure, babuze nk'umuntu yoca yakuzanira ko ku mabomba kwa muganga nta mazi ahaboneka.
Ku bwa Ilanze Olivier, umuyobozi userukira impunzi z'Abarundi mu nkambi ya Rusenda, avuga yuko usibye iki kibazo cy'amazi kiri kuri iryo vuriro hari n'imidugudu yo mu nkambi nayo ifite icyo kibazo.
Ma village afite amabombo mugabo amabomba adakora tanga amazi ni nko mu site ya Rurinda ivaje 37.38 site ya Rusenda ivaje y'icumi mu site ya Gatunguru ya mbere hari ivaje 23 Gatunguru ya kabiri hari ivaje 28.296 ndetse na Gatunguru ya gatatu mu village ya 45.6.
Iki kibazo cy'amazi cyemezwa kandi n'umuyobozi mukuru w'ivuriro rya Rusenda Eloko Salama Bandyo, aho avuga yuko bamaze amezi ane nta mazi bafite ku marobine. Uyu muyobozi kandi agaragaza ko kuri iri vuriro ryakira abagwayi barengejana ku munsi amazi bakoresha aravomwa mu mugezi wa Rusenda. Umuyobozi ushinzwe amazi mu Rusenda Mikabia Zuluni avuga yuko iki kibazo cyatewe n'amatiyo atanga amazi agenda atemagugwa andi nayo agatwikwa n'abantu baba bari guhinga. Bedase Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Mumuno tumwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radijwe rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umuno tumwe kwijwe rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rwijwe rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umuno tumwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Ibiganiro by'ijwi rya Amerika birakomeje. Guhatanira igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru ku rwego rw'abagore bizatangira tariki 20 y'ukwezi kwa 7 bigeze ku ya 20 y'ukwa 8 uyu mwaka wa 2023. Ibihugu bya Australia na Nouvelle-Zeland nibyo bizakira irushanwa. Rizaba ririmo amakipe y'ibihugu 32 birimo 4 bya Afurika. Ni Afurika y'Epfo, Zambia, Nigeria na Maroc. Mugenzi wacu Fide Niyongabo yavuganye na Steve Derrick Ndizeye, ni umunyamakuru w'imikino ufite ishyirahamwe Sport for Hope na Radio Africa for Hope, ari mu bazakira abakorerabushake bazafasha muri iryo rushanwa. Ubu ari muri Suede. Ese haba hari impungenge kuri iri rushanwa ry'igikombe cy'isi? Ndayizeye.
gikombe imyiteguro yacu turi ko tuyikurikiranira hafi cyane ariko rero twabamenyesha yuko gushika uno munsi ibiharuro ibitigiri cyanke da statistique zingene ico gikombe kiriko kiritegurirwa n'ingene kizogenda birerekana neza cyane yuko kino gikombe kirindiranywe igishika cinshi umuntu arabye nkuko mubivuze nuko ibitigiri bishasha bivuga yuko na matike umuriyoni amaze kugurishwa kuva mu kwezi kwa kane iyo mate buguruye amadirisha yo kugurura amatike y'abazororera ico gikombe c'isi yose hanyuma ikindi naco cerekana yuko ari gikombe kidatanzwe nibyo ni gikombe cya mbere kigiye kwitabwa n'ibihugu 32 mu rwego rw'abagore n'abakobwa birarabonika rero yuko nibijyanye n'amadroite cyangwa uburenganzira bwo kwerekana izo nkino z'abakobwa urabonika yuko byaduze cyane naco gituma rero na FIFA mu BCD yaragize ikibazo cyo kugira itange isoko y'abazokwerekana izo nkino abazo bafitiye uburenganzira anaco gituma rero ubu atamuntu asanzwe cyangwa televiziyo isanzwe y'izo bifite uburenganzira bwo kwerekana izo nkino z'igikombe c'isi yose cy'abakobwa
kubona Afrika zose rikwirwa n'ibihugu bine no kuvuga Afrika y'Epfo, Zambia, Nigeria na Maroc mubona ibyo bihugu bikwiye cyangwa haracyakenewe kugira intambwe ziboneka mu byerekeye guteza imbere mu rukino rw'umupira w'amaguru ku rwego rw'abafasoni muri Afrika
ico ni kibazo kidasanzwe ariko rero nibaza yuko umuntu arabye nibyo ibihugu bizokwita bakino gikombe cy'isi yose byaradugijwe biva kuri 2024 bijya kuri 2032 nibaza yuko kubijyanye n'umugabane wa Afrika umugabane wa Afrika usanzwe ufite ibihugu bine cyangwa bishobora kuba bitanu kuko hari igihugu gitegezwa guca mu nkino za playoffs ariko kitaroso ubwo burenganzira nibaza rero yuko twoba turashima iyo tambwe ko birabye atari igihugu cha Asia gisa n'icyagiye imbere ya Afrika ibindi bihugu byose usanga bifite ibihugu bine yindi migabane iserukirwa n'ibihugu bine cyangwa ibiri munsi intambwe iracakenewe ariko rero intambwe ya mbere nibaza yuko ariyo guteza imbere umupira w'amaguru muri Afrika nibaza yuko ko bakajyo keza ko kuronka ibihugu birenga bine biserukira umugabane wa Afrika mu nkino z'igikombe cy'isi yose cy'abakobwa n'abagore
muri rusangi ubona umupira w'amaguru ku rwego rw'abafasoni muri rusangi ku isi mu bice bitandukanye mubona wifashe gute
umupira w'amaguru w'abagore nibaza yuko uri kuratera imbere umuntu arabye amahiga mwamwe kuri nkajewe reka namwe bwe muri mu bihugu turi mu bihugu biteye imbere mu bijyanye n'umupira w'amaguru w'abagore umuntu arabye Amerika nico gihugu ca mbere gifite ihiganwa rikomeye gifite abakinnyi bakomeye bakobwa n'abagore Sweden nuko nyene dufite ihiganwa rikomeye cyane mbere usanga hari n'inkino z'imigwi y'abakobwa usanga zirurengwa benshi gusumba abarorera inkino z'umupira w'amaguru mu cyicaro cya mbere bwaha muri Swede hagacuraba nka bino bihugu bya Scandinavi usanga ari bihugu bikomeye cyane mu bijyanye n'umupira w'amaguru w'abakobwa hanyuma ikindi nacyo twonashima kuba nk'abanyafurika nibaza yuko biryoshye cyane kubona ibigwi bikomakomeye mu Bwongereza muri za Espagne mu Bufaransa n'ahandi usanga isigaye ibera isoko abakinnyi bamwe bamwe bakomeye b'abanyafurika bava muri za Nigeria, Cameroon, Afurika y'Epfo ibyo nibaze yuko ari intambwe ishimishije yerekana yuko iterambere ry'umupira w'amaguru w'abakobwa ririko riraduga hanyuma kandi nibaze yuko hari n'ibijyanye n'ubushimwe butangwa usigaye usanga abakobwa n'abagore batigera bibagirwa cyo kimwe n'abagabo
naho ku bijyanye n'inzitizi nko mu bice bimwe bimwe aho kubera imigenzo kubera imico hari abakibona ko urukino rw'umupira w'amaguru ari ukino rw'abagabo izo zitizi muzibona gute mu bihugu cyane cyane muri Afrika no mu karere kacu
ya muri Afrika nibaza yuko akibi ibihugu bimwe bimwe bikigendera ku migenzo twinzi ko twoyita ya kera kumbure itajanye n'iterambere rya none isi igezemwo aho usanga hari ibihugu bigikinyiza abakobwa bigikinyiza abagore ugasanga rero ntibugurutse ntibugururiwe ijyana kwijyana gushobora kuja gukora ibyo bashaka na cyane gukina umupira w'amaguru urukino muri Afrika rufatwa nk'ubwo bahungu gusa ariko wagera muri bino bihugu byacu nko nga muri Scandinavi urabona yuko abakobwa umupira bakuru umupira w'amaguru ucane gusumba mbere n'abasore bakiri bato bahari mu gihugu cya Sweden ico rero nibaze yuko ari ikintu cerekana yuko umupira w'amaguru w'abakobwa umeze neza ariko naho hari ibindi nabyo bica biza by'imico ya none ijana n'iterambere y'isi aho usanga mu migwi imwe inakomakomeye usanga mbere habugwamo ibintu by'abajyamana bahutse igitsina ugasanga rero biragwiriye cyane migwi y'abakobwa itayimike na cyane ngaha Iburaya Amerika na Canada biravugwa cyane ibyo rero nibaza yuko nabyo nyine rimwe na rimwe bishobora kubera intambamyi iterambere ry'umupira w'amaguru w'abakobwa kuko usanga hari abo mu kibano muri sosiyete tubamwo usanga batabyakira neza ariko nibaza yuko tukwiye kubyakira uko nyene kumbure nabyo nyene biri mu bishobora kuba biriko bituba n'ubwo rukino rw'abakobwa rukundwa cyane bwe runatera imbere kuko nibaza yuko haba hamwe na hamwe usanga hari aho bigera umukobwa cyangwa umugore agahagarika gukina kubera gutwara imbanye kubera kugira umuryango ibyo rero nibaza yuko twoga turabyakira uko
tuza ku mirongo ya telefone dufite Ishimwe Salomon uratwumva
ndabumva neza
uhamagaye uri he Salomon
ndi utare mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo
ufite ikibazo ubaza cyangwa icyumviro shikiriza umutumire
ikibazo ni icyumviro ndashaka kumubaza ndahera ku kibazo ese birakwiye ko abanyafurika twebwe tudagomba kwakira igikombe cy'isi kugira ngo ntabwo bikwiye ko duhora twitabira igikombe cy'isi turi amakipe ane noneho twebwe Afurika kuki tutakira igikombe cy'isi ese kuki tujya kucyakira turi abanyamuryango ba FA bumenize n'abagabo bose muri rusange twa tubavugira hamwe ariko tabona Afurika bayiha umwanya nayo ngo yinjire ku ruhando mpuzamahanga rwo kwakira igikombe cy'isi nta bikorwa remezo bihari icyo ni cyo kibazo namubazaga
mugomba kuvuga ku rwego rw'abafasoni kuko Afurika y'Epfo yarakiye igikombe cy'isi yose mu mwaka wa 2010
ndabizi yaracyakiriye ariko ngira ngo ibyo badukoze mwarabibonye birwaje ibicurane kandi nyamara ibicurane ni baba basanzwe babirwara kugira ngo Afurika yambuke isura mbi itazongera kwakira igikombe yitwaza ngo ibicurane by'ingurusu
murakoze reka bishure umutumire mu mwishure
arakoze cyane umuvandimwe wo mu gihugu cy'u Rwanda badije ikibazo cyiza cyane nibaza yuko Afurika yari kwiye kwakira ingiro mwe n'izi ariko rero nibaza yuko duca tugaruka ku kibazo mwari mwegiye kutubaza mu kanya kijyanye n'imico n'imigenzo mu bitanzwe kugira igihugu gisabe kwakira izo nkino z'abakobwa nuko icyo gihugu kiba gikunda izo nkino z'abakobwa kiba gishigikiye iyo terambere ry'umupira w'amaguru w'abakobwa ariko rero nibaza yuko muri Afurika urabye ni hake cyane nibaza yuko naho hari abakinnyi bamwe bamwe ariko barasohoka bava ku mugabane wa Afurika bakajya gukina ku yindi imigabane si ibihugu byinshi mbere usanga bamwe bamwe bava mu bihugu usanga na mikoro canke y'ubutundi bw'ibijya n'ibibuga ibijyanye n'umupira w'amaguru muri rusangi ugasanga rero nta mikoro bafite nta bushobozi bafite bwo kwakira izo nkino inkino mwene izo z'igikombe cy'isi yose kuko nibaza yuko no mu bagabo nibaza yuko muri Afurika gushika uno munsi atabihugu bibaye byinshi ni bibiri cyangwa bitatu bishobora kwakira inkino z'igikombe cy'isi yose naho coba icyo abakiri bato mu bagabo uretse n'icyo abakuze ibyo rero ugaca usanga rero no kuri iyo migwi no kuri izo nkino z'igikombe cy'isi yose cy'abakobwa nuko nyene kuko iziko ari igihugu twovuga kishobora mbere no gusaba kwakira izo nkino z'igikombe cy'isi yose cy'abakobwa kuko dusubiye inyuma muri ya mico twosanga ari uruhombo rudasanzwe kuko twosanga hari inkino zimwe zimwe usanga atanabarorezi ijana bashobora kujya kurorera izo nkino rero n'inzitizi nibaza yuko ikintu cya mbere nk'uko twari tuhejeje kubivuga mu kanya ni byiza yuko amareta yo muri Afurika amashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika bagerageza bagakoresha uko byose kugira babanze bateze imbere urukino rw'umupira w'amaguru w'abakobwa hanyuma kandi bongere barukundishe abana bakiri bato b'abakobwa ibyo rero nibaza yuko twobiha imyaka myinshi imyinshi kugira bizoshoboke yuko Afurika yoshobora gusaba kwakira inkino z'igikombe cy'isi yose cy'abakobwa
Idrissa Bakungu nawe nyine aradutwakuye Idrissa uratwumva
bumva neza biriwe neza
ubu twakuye uri hehe
mireye hano Kigali mu Rwanda baje gushimira umutumirwa wadutumiriye byiza cyane nisabira abashiki bacu gushyiraho umuhate kugira ngo muri izo nkino zabo nisabira ababyeyi kuzaba barikura abana b'abakobwa bajye gukina ni byiza cyane kandi noneho nongera nisabira umuvandimwe watumiye hari ibihugu byinshi muri Afurika bidafite ubushobozi bwacu cyane nta bibuga nta bikoresho nta batoza buriya bazegere ibindi bihugu byateye imbere bakinyonga kandi nongera nisabira ngo hari ibihugu byinshi muri Afurika abakobwa bateye imbere muri za Nigeria za Maroko hari ku rwego rwiza kandi nisabira ngo ya makipe y'i Buraya ngo atarafite hari abana b'abakobwa bazi gukina umupira ariko babura ubushobozi kandi noneho kuri rondo aho iri ubu mwavuzeho nabuze kare abonye kubera kabije cyane abakiriya birabura mu kurega iyo yose gishingiye uruhu kabona muri Espanye benshi ubundi byarabaye kuri amuvandimwe kiriya cya Brezil birakabije cyane buriya ukareba no mu bihugu byo muri Espanye ukareba mu Butaliyani ukareba usibye mu Bwongereza niho bitari Bwongereza nta kibazo cy'irondaruhu rihari cyane kubera ngo bakajijeho ibihano byinshi mu Bwongereza ubwo rero mbona dore mu Bwongereza yateye imbere niyo mpamvu abantu benshi bayisangamo ni ukuvuga ngo noneho nkongera nkagaruka kuri bashiki banjye ni bashyiraho umuhate bakoreye amafaranga ndetse n'ubuzima bizahinduka ni ukuvuga ngo bakore imyitozo bitabira ngo umuyobozi mwatumiye ashakire inkunga abakobwa babashe gukina umupira w'amaguru kugira ngo nabo biteze imbere kimwe n'abasaza babo ngenda bashishikariza ngo bareke ya myumvire ya kera yihutire kujya muri siporo kugira ngo nabo biteze imbere kimwe n'abasaza babo bona abasaza babo bateye imbere barahembwa amafaranga meza bari mu makipe akomeye bigatuma na wa wundi ukiri muri Afurika bimbona imbaraga zo gukora cyane kugira ngo abashe kwiteza imbere kimwe nawe arebeye kuri rwa rugero rw'abakinnyi buraya bakuru be badushyizemo ubushake badushakire ibikoresho begeye na za leta ahantu hatari ibibuga nyine babyubake bashiki bacu babashe kwiteza imbere muri siporo y'amaguru.
Murakoze.
Murakoze.
Mutumire icyo cyumviro cya Idrissa Bakungura avuga ko taba buryo buhari ariko avuga nk'ibibuga by'umupira w'amaguru nibaza no kugwego rw'abagabo ko hakiri ibibazo bikomeye kubijanye n'uburyo n'ibibuga by'umupira w'amaguru yari kasaba ko hogira igikogwa ama leta akagerageza gufasha guteza imbere urukino rw'umupira w'amaguru kugwego rw'abafasoni.
Ego nivyo twaduhejeje mu kuvuga bukanya nibaza yuko ama leta yo muri Afrika na cyane cyane amashyira hamwe y'inkino yoyo aranahabwa n'uburyo buri specifique cyanke bwategerezwa gufasha mu iterambere ry'umupira w'amaguru w'abakobwa n'abagore aho ni sigeze kandi abirazwi yuko nk'ama federation yose muri Afrika arahabwa uburyo bwo guteza imbere umupira w'amaguru w'abakobwa gusa ariko rero nibaza yuko hari n'ibihugu muri Afrika bitari bike bidafite n'amahiganwa y'umupira w'amaguru umuntu arabye nko mu bihugu cy'u Rwanda haba abantu abo bari bahegeye guhamagara bari nibaza yuko hari igihugu tuzi dukurikirana cyane mu bijyanye ngene gitera imbere mu bijyanye n'umupira w'amaguru biraboneka yuko mu muri uwo mwaka baragarukanye amahiganwa y'abakobwa mu kijero cya mbere n'icya kabiri ariko umuntu asubije inyuma cabone yuko habaye imyaka itari mike yataye ihiganwa ry'abakobwa rihari ibyo rero nibaze yuko ari intambamyi cyo kimwe n'ibindi bihugu nk'u Burundi bya Tanzania n'ahandi ibyo rero ugasanga rero hashaza niki nicyo kibazo cy'ibibuga icyo kibazo cy'uko n'amashyirahamwe y'umupira w'amaguru atitaho uwo mupira w'amaguru w'abakobwa nibaza yuko bufatira ngaho nyine hanyuma kandi bakagerageza no kuduza ubushimwe kujya babigira mu bahungu babigire no mu bakobwa abaterankunga cyangwa abasponsora baza gushyigikira ayo mahiganwa babarondere bashyira uburyo muri iyo migwi y'abakobwa ibyo nibaza yuko biri mu byofasha cyane mu iterambere ry'umupira w'amaguru.
Uwo ni Steve Derek Ndizeye umunyamakuru w'imikino ufite ishyirahamwe Sport for Hope na Radio Africa for Hope ari mu bazakira abakorera bushake bazafasha mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru ku rwego rw'abagore bizatangira tariki 20 y'ukwezi kwa 7 gutaha bikageza ku ya 20 y'ukwezi kwa 8 uyu mwaka wa 2023. Ibihugu rero bya Australia na Nouvelle Zealand nibyo bizakira irushanwa rikazaba ririmo amakipe y'ibihugu 32 birimo 4 bya Afrika. Ibyo bihugu hakaba ari Afrika y'Epfo, Zambia, Nigeria na Maroc. Yaganiraga rero na mugenzi wacu Fide Niyongabo ikiganiro kirambuye mushobora kugisanga ku rubuga rwacu rwa internet ni www.radioyacu.com ndetse tubibutse ko munadukurikira ku mirongo migufi 19 na 22 mu Burundi mu Rwanda ho mukadukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mukanya rero turaba dusoje ibiganiro byacu tubibutsa muri make amakuru twabagejejeho. Twabwiye ko muri Burkina Faso guverinoma ivuga ko ubwicanyi bushingiye ku ntambara y'imitwe y'iterabwoba Al-Qaeda na leta ya Kiyisilamu byirukanye abantu b'abaturage benshi babarirwa muri miliyoni mu ngo zabo. abandi kuva mu mwaka wa 2019 bikaba byari kubye inshuro zirenga ibihumbi bibiri ku ijana. Nshuti rero mwarimu duteze amatwi, mwakoze cyane ku buhanga bw'ibyuma, mwari kumwe na engineer Cornelius na Nadia Taha kuri mikoro ya Eugenia Mukankusi. Mwakoze mwese kudutega amatwi, mugire ibihe byiza.